Mwana mashirahamwe harimo rya barundi riri giteka uburikorera mu buhungiro abivuga afatiye kuvyo abashingwa manza ba Florian Nangabiye batangishanije kuvuga kuba mu ntango z'urubanza ko yagirijwe hafatiwe kuvyo yemejwe n'inzego zipereleza kugahato igihe yahagarikwa. Ayo mashirahamwe avuga ko igumizwa ry'igihano cy'imyaka 10 kumenyesha makuru Nangabiye ari mu nyangwa rikomeye ry'uburenganzira bwiwe hamwe n'ubwo kumenyesha makuru n'umwidegembyo wo gushikiriza ivyumviro mu Burundi. Hashe Nicholson umushakashatsi yakora ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri international ya bwijuje America kuri uyu wa kabiri ko bazokomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo Irangabi yarekurwe.
Amnesty International a été profondément déçu par la décision de la Cour.
Amnesty International yarababajwe cyane n'ingingo ya Senari na Nyuzwa yo kwanga gusambura urubanza rwa Florian Irangabiye hamwe no gusubira kwemeza igihano cy'umunyororo w'imyaka 10. Icyo gihano niho nyanga y'uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ivyumviro. Ni kimwe mu bihano byo guhasha abavuga ibitagenda neza mu Burundi. Turi kumwe n'amashirahamwe dukorana nk'uko twamye n'ubu dusaba ko arekurwa vuba takirinze gusabwa.
Urwandiko rw'urubanza rw'ya Amerika ryabonye kandi rwemezwa na bamwe mu begereye uru rubanza rwerekana ko urubanza rwa Irangabiye muri Sentare na Inyuzwa rwaciwe mu ntahe yo kwa 13 maze rumenyesha umuburanyi nyuma y'iminsi ibiri. Iyo Sentare yagumijeho igihano cy'imyaka 10 cyari cyemejwe na Sentare isubiramo imanza ya Mukaza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuwa kabiri kwa gatanu 2023. Wari umunsi umwe imbere y'uko hahimbazwa umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Iyo Sentare nayo yari yemeje urwa rwaciwe imbere yaho na Sentare nkuru ya Mukaza. Florian Irangabiye mu byo yagirijwe harimo gukorana n'imirwi y'abarwanya ubutegetsi bwa Gitega, uguhungabanya umutekano w'igihugu no kunerekera u Rwanda yabamwo imyaka irenga indwi imbere yo guhagarikwa mu kwa munani 2022. Anshan niko yagize umukuru wa Gitega avuga ko atacamutangaje cyane kubona ubumenyeshamakuru umukenyezi agumizwa kuri ico gihano.
Muri Gitega byaratubabaje aha naho nta n'igitangaje kirimo kuko kuva Florian Irangabiye ahagaritswe agapfungwa vyaribonekeje ko ari urubanza rwa politiki, hanyuma naho imanza za politiki zitorerwa inyishu mu butungane. Abamuhagaritse nibo bazomurekura. Birazwi neza ko ubutungane ataco bishoboye, ari naco gituma mu ishami ry'iteka ntaco twavuga ngo dusabe ubutungane. Gusa icyo dushobora gusaba ni uko twosaba Leta y'u Burundi yuko yokwikubita agashi ikarekura umupfasoni umujournaliste agasubira ku mirimo yiwe.
Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bw'amenyeshamakuru risicica New York muri Amerika CPJ naryo riri mu yamye asaba ko Florian Irangabiye arekurwa. Muzokimumo ariserukira munsi ya Sahara na siba kwibutsa ibi bikurikira.
Twibukanye kwifungwa ryiwe ryaranzwe n'utunenge twinshi. Yafunzwe igihe kinini imbere yo gucirwa urubanza, twavyita ifungwa ridakurikije amategeko. Tubishyize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ibyo yashikirije, tuyifata nk'ingingo y'agatera soni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa.
Ekana niko yagize atwara igiteka yemeza kwishirahamwe ryiwe ritazohengeshanya kubwira afasha Leta y'u Burundi kwifungwa rya Florian Irangabiye ari mu nyangwa ry'agateka kazina muntu rikwiye kwiyamirizwa kugeza Leta igondojwe.
Ni kubana dusigurira amakungu na cyane cyane basanzwe bafasha u Burundi ko boraba neza ibigenderanire bafitanye n'uko butegetsi bufungira abantu bose na cyane cyane nuvuga duhereye kubasanzwe bafasha u Burundi.
Florian Irangabiye yakorera radio yitwa Igicaniro yavukiye mu buhungiro. Mu mategeko y'u Burundi, Florian Irangabiye asigaranye amahirwe amwe rudende ukuronswa kigongwe n'umukuru w'igihugu. Kuva ageze ku butegetsi, Perezida Ndayishimiye aramaze gukoresha icyo kigongwe kubamenyesha amakuru. Eroje muri Kaneza, Ijwi rya Amerika.